Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi harasabwa ko leta yemeza ko ubwicanyi bwo muri 1972 ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu.
Nama nkuru y'igihugu jejwe gukingana no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1922 no mu 1923 byabaye ubunyabwoko byakorewe Abahutu bo mu Burundi.
Jean de Dieu Mutabazi uyobora urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira jenoside n'ingengabitekerezo. Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uva Tabora ukagera i Musongati mu ntara ya Rutana.
Iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse. Uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi.
Umusesenguzi mu by'ubukungu Lievin niyo gusenga perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aravuga ko intego yari afite Uburusiya bushoza intambara muri Ukraine zitarahinduka. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndi kumwe na Diane Ninahazwe. Ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bo mu ntara ya Gaza bahagaritse imodoka zitwara imfashanyo n'ibiribwa muri Palestine, bazizitiye bagerageza kureba ko babona ibyo bafungura. Diane Ninahazwe.
Igisata kijeje impunzi muri Palestina cavuze ko abazibiye ibiduga vyariko bijana ifashanyo muri ico gihugu bose bari babirembejwe n'inzara. Ico gisata kibandanya kuvuga ko gutangira izo mfashanyo vyatumye abari bazitwaye badashobora kubandanya urugendo rwabo. Philippe Lazarini atwari ico gisata yasiguye ko abategera inzo mfungurwa baca baziriraho batarindira. Yagize ati ibi vyerekana umwiheburo uri mu bantu kandi ko hari abari mu makambi ya ONU badashikirwa n'imfashanyo. Umutegetsi akaba yemeje ko hari abantu yiboneye ubwiwe mu rugendo aherukamo muri Gaza bamaze iminsi 2 canke 3 badafungura. Igisata ca ONU citaho ibiribwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo naco kikavuga ko igice abanyagihugu bo muri Gaza bugarijwe na kigoyi kandi atani imiti bariko bararonka. Hagataho tukivuga ku vy'intambara ya Hamas na Israel, umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri Israel Yoav Galant yabwiye umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro kwa president w'Amerika ko bizofata amezi menshi yo gutuza umurwi wa Hamas. Yoav Galant yumvikanishije ko umurwi wa Hamas umaze imyaka irenga 10 witegura mu kubaka ibirindiro muri vyo harimo ibiri munsi y'ubutaka.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aravuga ko intego yari afite Uburusiya bushoza intambara muri Ukraine zitarahinduka. Mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru y'i Moscow, Putin yasobanuye ko nta mugambi w'amahoro ushobora kugerwaho ibyatumye Uburusiya butangiza urugamba byose bitabonetse.
Muri ico kiganiro, President Vladimir Putin yavuze ko Urusiya buzoshira ibigwanisho hasi ari uko ico yise intwaro y'igitugu muri Ukraine irangwa n'ivyumviro. Yavuze ko ari vy'abanazi ihavuye ubutegetsi bwa gisirikare nabwo nyene bukahava kandi Ukraine ikemera kuvavanura n'umugambi wayo kwinjira mu ishamwe gishinze kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vyo mu burengero NATO. Putin yagize ati ibi Ukraine ikavyemera amahoro azoboneka. Ku buryo butamenyerewe, President Vladimir Putin yagize kandi icavuga ku ngabo Uburusiya bwarungitse kuja gufasha abari basanzwe ku rugamba muri Ukraine. Avuga ko abarungitswe muri rusangi ari 244 ntigeze yamara atomora igitigiri c'ingabo zose ziri muri Ukraine. Yahakanye ibivugwa ko Uburusiya butegekanya kuzohava bwikora ku nseruka rukamvye n'abakukuruke mu gisirikare. Avuga ko ku rubuga muri Ukraine hari ingamunyu z'abasirikare b'Uburusiya bikwije. Yagize ati singombwa habe namba erega kumunsi kumunsi Uburusiya bwinjiza abasirikare bashasha 1,500 kuva kuwa gatatu w'inondwi abasirikare bashasha 4,046 niho bamaze gusinya amasezerano mashasha y'akazi.
Canada irateganya gushyiraho programu yagutse ishobora gutuma abantu benshi bari mu gihugu badafite ibyangombwa babasha gusaba uburenganzira bwo gutura mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko.
Umushikiranganje ajeje vyabimukira muri Canada Mark Miller yabwiye ikinyamakuru cyo muri Canada The Global and Mail ko umugambi huzohesha amahirwe abantu benshi bari ku butaka bwa Canada tabipapuro base byo kuba muri ico gihugu. Canada yifuza kuzogera mu 2025 imaze kuzana bimukira bayibamwo bagira ku 500,000. Igihugu cya Canada ahanini kigizwe n'abimukira bari no mu batumye ubutunzi bwacu gutera imbere. Abimukira baba ku butaka bwa Canada badafise impapuro zibemerera kuba muri ico gihugu baharugwa hagati y'300,000 n'600,000. Ikimenyesha makuru do Global and Mail gitanga ivyo biharuro kikavuga ko benshi muri abo bari ku rutonde rwabwirizwa gusubizwa mu bihugu vyabo. Umugambi mushasha wa leta ya Canada huzoba wega abinjiye ku butaka bw'ico gihugu biciye mu nzira zemewe n'amategeko abahinjiye nk'abakozi b'igihe gito abanyeshuri mva makungu n'abandi batandukanye bahaje bafise impusha zo kuhaguma umwanya muto ariko bakaza kugumayo igihe kirekire gushika aho impapuro zabo zibaho uburenganzira bwo kuhaguma visa mu gifaransa zihera.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco arasaba abayobozi bose ku isi gushyiraho amategeko mpuzamahanga agenzura ikoreshwa ry'ubwenge buremano intelligence artificielle. Papa Francisco afite impungenge ko ubwenge buremano bwinjiza isi mu cyo yishe igitugu cy'ubuhanga bwa none.
Ikete umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yarungikiye indongozi z'isi zirimo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yagise ubwenge mpimbano n'amahoro. Nikete arungikira abategetsi b'isi kumwaka kumwaka ririmo ubutumwa Ekleziya Katolika itanga ku munsi wahari wa mahoro. Ekleziya Katolika ihimbazo munsi higenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere. Papa Francisco muri ikete yanditse ati umuvuduko ubwenge mpimbano buriko urerekana neza ko hambavu y'uruhara rw'amareta mu kubugenzura amashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afise ico yoterera mu ishigwaho n'igenzurwa ry'amategeko agenga ubwo bwenge. Ubwenge mpimbano burashobora kuyaga n'umuntu bukandika biciye mu mashini nyabwonko bukongera bukishura ibibazo umuntu abubajije. Mu gihe ibigo bimwe bimwe birimo nka Microsoft na Google bibandanya kuvumbura ko butandukanye bw'ubwo bwenge, umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba indongozi z'isi kugenzura zitonze inyungu ababukora bafise muri bwo n'ikibatuma kubukora. Papa Francisco muri iryo kete yavuze ko banyene ubwo bwenge bashobora kuzobangamira isi bagatuma umuntu yibura mu kurondera kwigenga gutyo akagenzurwa n'igitugu c'ubuhinga bwa none. Cardinal Michael Kranz ajeje vy'iterambere rya kiremwa muntu i Vaticano yabwiye amenyeshamakuru mu kiganiro yabahaye i Vaticano nyene agaruka kuri ubwo butumwa bwa Papa ko budasigura ko adashigikiye iterambere ry'ubuhinga bwa none. Yavuze ko Papa Francisco ashigikiye gose iterambere rya science na technology ariko mu gihe riza rifasha abantu.
Urakoze Diane ni nahazwe kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira genocide n'ingengabitekerezo yayo rurasaba leta kwemeza ko ubwicanyi bw'umwaka w'1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko eroje wirikaneja
Mwitangazo asohoye agasomera mu mpera z'indwi yamenyesha makuru babikeye mu binyamakuru bikorera Bujumbura ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikayumenya kuri uyu wa gatatu Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'urwo rwego yibukije ku cyaha cya genocide yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini za Afrika byasinye amasezerano yo kurwanya genocide n'ivyiyumviro byayo no gushyiraho inzego z'igihugu zo kurwanya icyo cyaha kubwiwe ko na haize imyaka ibiri inama nshinga amateka n'inkinguza amateka zemeje kubwo bwicanyi bwo batwa nkiho nyabwoko hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza
turavye ko ishira hamwe impuza makungu yemeje ko ijambo iho nyabwoko kubaherero n'abanamazi bo muri Namibia mu nyuma yaho yemeza iho nyabwoko byagiriwe abayahudi ijya ba armenye n'ijya batutsi bo mu Rwanda inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 byabaye ho nyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
Nuko mu rwisebe wavyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujerwe kurwanya n'ukumira genocide rwatanze leta kwemeza iho nyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakozwe mu 1992 n'1993 ari ho nyabwoko byakorewe abahutu
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa ASA Genocide Canada
ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 1972 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka president w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ibyemewe n'amashinga amateka bino bamurwe witwa ngo no kuvuga ukuri no kurekuranira data wanje severe muri cha kinyoma washikiriza ukavuga ngo 72 kujya ariho nyabwo kuri gomba kumara abahutu ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibutsa kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean de Dieu Mutabazi yariwe mukuru warongoye GDB yakuki umugambwe FDB imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi
Jean de Dieu Mutabazi rujya Amerika bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyatubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri ritangazo n'ibyashikirijwe no nyamaga mukuru wa ASA Genocide Canada gusa yasabye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na Amerika abagiriza imvugo ziri mu Rwanda
inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacyakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na leta zunze ubumwe za Amerika igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi
Nata muntu cyangishira hamwe mutabazi adoma kuri Toki Nkurunziza twara ase Genocide Canada yibaza kwishira hamwe giwe riri mu yashatse kuvuga
Twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo natwebwe ase Genocide Canada naho twebwe ubundi umyaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twebwe isho tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakozi b'inyabwo kuri abatutsi no kuvuga fraude we havuye bya CNDD-FDD kandi bakaba tarigera babihanikwa naho badumwe kutokinisha nk'umuzama kungone tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwe bwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutoma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo duje gufasha abari ko bakora iho nyabwo kujya abatutsi muri Kongo
mu mwaka uheze president Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanyi bw'igihumbi 1972 bwo kwitwa iho nyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahitse
no musi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
Terence Mushano icegera cy'umukuru wa Genocide Cirimoso ari mu bamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga ba ONU
iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki
naha barongoye mu rwiza veho kunwanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nkuko babisabwa n'amashirahamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi buhotera kiremwa muntu no mu itangazo rya mutabazi niko byanditse Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Banki Nyafurika y'iterambere yahaye Uburundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'abanyamerika no kuvuga hafi miliyari 200 by'amarundi amafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uzahuza ibihugu bya Tanzania Uburundi na Congo Pierre Claver Niyonkuru
ubwo buryo bwa Tanzania we ni banki ya Afrika ijeje iterambere bwemejwe n'ugwego nshingwa ntwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cha Cote d'Ivoire n'amafaranga azotuma igice cha kabiri cinzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cha Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Lievin yo gusenga yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari Bujumbura abona ko Uburundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye urudandazwa
ni ikintu cyiza rwose kuko iryo barabara ry'indarayi rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva kivugo cy'i Dar es Salaam asanzwe haca ibice hafi 180 by'ibidandazwa cinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero 3000 ibyo birometero 3000 iyo babigiye ni modokari barateba cyane mu nzira ugasanga ibidandazo bidushikiye bitebye tumaze koronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusomera hanze ibidandazo biza mu gihugu bizonyaruka
Hatagiye kanjwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora Kigoma Uvinza Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukugwa ubutare bwa nickel uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko nicyo gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu
Ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse Uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 70 z'amadolari y'abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi
rero mu gihe bizaba byakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi bisoca biva mu mwanya muto gucyo ntihaze harabaho ibi byuko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri atagitoro turiko turaronka neza
Iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cha Dar es Salaam kiri kwibahariye indiano ku mugwa mukuru gutunze muri Tanzania Uburundi buzohabwa ingabire yayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84 Uwundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye ijwi rya Amerika ko Uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu ivyo bigatuma amashyirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu Kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza Uburundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza ni mu gihe igihugu cha Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560 naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfasha bashushanye sangiwe n'ibihugu bibiri bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'ibanki ya Afrika ijeje iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke, bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu na karere. Uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika. Uburyo busigaye kuboneka nubwo kubandanya iryo barabara y'indaragi kuva imusongati guca igitega no mu cibitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'ico gihugu. Yamara ibanki ya Afrika ijeje iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye. Bitegekanijwe ko iryo barabara y'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi yahisemo kutaburanisha mu miji urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 bikorwa by'icarubozo mu magereza. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizuru urubanza rw'abagabo nyuma y'impaka ndende kubaburanya ibimpande zombi. Muri urubanza kwisonga habanje gutabwa muri yomba abagabo 9. Ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba warukuriye gereza ya Nyakiriba irubavu ku Gisenyi. Bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'iyicarubozo byabyaye impfu za hato na hato. Aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha. Bamwe mu bare guhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza witsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana kwabo. Mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Auguste Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera. Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batita by'ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuri aba hiyongeraho abandi Silver Wihoreye, Kevin Kaneza n'abagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kuyiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri urubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe icarubozo, rugasaba ko hatabaho gutandukanya imanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'icarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata itariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya imanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'urubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'urubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka w'2019-2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwijwe irya Amerika ko mwaka w'2020 afungiye ibinyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinjwa wari umuyobozi wa gereza wungirije Auguste Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'2023 ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya genocide bamukatira gufungwa imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga 4. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma sohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka.
Wabonaga batabyitayeho ibi bintu kuko rimane nayo imaze gusohora ama video menshi cyane bivuga ibyo bintu wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose
none se umunsi bakubise huriya bavuga ko baciye kibuno warabimenye
n'abantu twabanaga n'ibintu byabaye ku mugaragaro none na directeur akoresha inama na barabivuga nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriye
kuri niyitegeka hari gasanga bitumvikana
ariko ikindi gitangaje nuko abashinzwe kumuvura aba civile aribo bagombye kuba barabwiye ribu kera imyaka n'imyaka akayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibingibi byumvikane ko nabo nabafatanyacyaha mu icyarubozo ryabereye hariya abakoze icyarubozo ni benshi barikorera abanyururu
mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'icyarubozo mu magereza yo mu Rwanda ni ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta kizi iyo miryango yarubonaho urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha eh bagira usajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatuye mu bice bimwe bya teritwari za Uvira Fizi na Mwenga muri Kivu yepfo baravuga ko nta bakandida depute baje kuhiyamamariza byatewe n'iki ibisobanuro mu nkuru ya Vedaste Ngabo
amuntara Kivu yepfo hazatorwa prezida abadepute ndetse n'abajanama b'amakomine bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho bagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari uduce abakandida batarageramo harimo Rurambo Magunda Minembwe ndetse na Mikenge nkuko bitangazwa n'abahatuye Lubungo Willy n'umuturage wo muri sekiteri y'Itombwe mu muhanda wo mu Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira agaragaza yuko mu gihe asigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depute barakiri wabo
piyamamaza abadahari ndibaye babona ibyo babwira abantu ariko ko barabwira abantu ngo babatore ndacyo babona cyo baha batara batuma ngo babanze babatume baje Kinshasa nibagera Kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu
ariko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite
Vrema henshi barahamagara abantu abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda
muramwe mu lokalite ya Bijombo Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona ni foto ye Pasteur Makimbi n'umuturage wo kumurambye
nta badepute turabona nta bantu nabamwe baza kwiyamamaza iwacu turasadero nkaho bisani bikereje kandi iminsi yashize yasigaye icumweru kimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi n'ama nimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo
abakandida depute bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe na mikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo iyo guba baje kumva aho biyamamariza etabu wa loge n'umukandida muri territoire ya Mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza zatangira ntari yamamaza
yesu yagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cya amafaranga mfite nubwo twaragoye parti itagira mu gutanga amafaranga abarimo gukora kampanye n'abantu banyazigihugu banazikwiga muri gihugu niba arimo gukora kampanye
kubwa Pierre Kaluba wo mu ishyaka rya Debout les Patries avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo
hariho amagroupe arme hariho amagroupe arme aririya tuma ntekereza yuko uzamutse kanje Piero boza kuntega mu nzira
gusa nubwo biruko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depute bafite amikoro menshi
badukoze urumva nyine baje baduhereza nk'ibyo dolari 200 nje bihumbi 50 z'amakongo cyangwa baca guhereza nk'ibyo dolari 25
ugenda muri moto ingana
gusa amamoto afite kuri moto 40 moto 30
bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batari yamamarizamo mushobora kugabanuka
bazobasha gutora icyo ni ikibazo gikomeye gikomereye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo nibande tuzotora uwamubwira akakubaza inimero kuvuga ngo umuntu umuketura amubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya umuntu umusaza amubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasansibiliza bakangurira gutora bakaberekana nimero bakaberekana amafoto bakafata umwanya muremure ariko umwanya ntawugiye ariko kwasigaye iminsi mikeye
muri territoire ya Uvira abakandida depute ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya ine muri Fizi ni 201 ku myanya ine mu gihe mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira bitatu muntarange abiyamamaza kuja mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ni 1634 mu gihe imyanya bahatanira ari 32 twibutse yuko abaturage miliyoni 44 aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika.
Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye ko mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi aho muri hoshe ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: ikitagutura ugitura amaguru. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.